Muntara ya Bujumbura abantu 34 barishwe muri kino kiringo cy'amezi atandatu mu makomine ya Kanyosha Mukike Mutimbuzi Isare na Kabizi babiri muri bo bishwe barashwe n'abajeje umutekano bari mu myirekano muri komine Mukike undi umwe yishwe n'abari mu myirekano muri komine Kanyosha muri yo ntara yo mu burengero bw'igihugu harahagaritswe abantu 30 benshi muri bo bagirizwa kuja mu myirekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho batayifitiye uburenganzira abantu 17 barahunze mu makomine amwamwe 5 n'abanyepolitike bo muri komine Mugongomanga 12 nabo n'abarorezi bo mu hariteka muri komine Kabizi bahunze kubera umutekano muke Celestin Uribikiye ariye umuhariteka mu ntara ya Bujumbura aremeza ko gatoya kazi na muntu kahungabanye
itariki ya 26 gihe habaye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu abuze ko ajya kwitoza mu kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu harabaye manifestation cyane gatoya kazi na muntu karahungabanye hama handi no vuga hari muri komine Mutimbuzi na cyane cyane muri zone ya Maramvya na zone Rubirizi aho twabona ibiziga abataye mu kuvuga byikiwe ahantu mugabo kabita muri ayo mazone abiri ya Mutimbuzi komine ya Mugongomanga na Mukike abantu benshi barafashwe
amatora arangiye mu Burundi hari mu kwezi kw'indwi bamwe mu batemera ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza babicije mu myirekano bahavuye bafata ibigwanisho batangura gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi ivyo byarabaye muri komine Kanyosha Jean Berkimas Munzerere arongo iyo komine aravyemeza
basanze bamwe muri bo hariho abafashe intumbero yo kubivamwo barabiheba ivyo migumuko n'ivyo kuja mu mukuruka mu barabara ariko twavuye dusanga hariho nabandi bakeyi bahavuye bafata indi ntumbero yo kwitwaza ibigwanisho cha dusanga batanguye gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi tusha tubona kandi batanguye kwica abantu
muri ico kiringo nyene harabasivile bishwe co kimwe n'abajejwe intwaro uwo mugabo ava ku mutumba sororezo muri komine Kanyosha ahishwa abantu 17 numwe mu baryango bumwe muri 5 batowe ku mutumba yagandaguwe muri kuno kwezi kw'icumi yemeza ko wabo yazizi vya politike
nta muntu arakoye kuzira icyumviro cyo cyangwa ngo azira umugambwe wiwe cyanke azira idini arimwe ako umuntu wese arakoye kumva ko yishi yakizana ahantu aherereye mu bundi hamigambwe myinshi cyane irenga 40 rero abantu bose aza kwibamwo bidegenze
mwibaza ko ubwicanyi rero rwa politike
twibaza ko ari rwa politike ko turavye nyene yapfuye tukumva nibivugwa bivuga hirya no hino n'ukuntu barameze yaramaze kugabishwa twibaza ko byo ari byo bifitanye na politike
ibiziga 10 vy'abantu byaratowe muri komine Mutimbuzi 5 ntibamenyekanye abo mu ntwaro bavuga ko arabiciwe handi bakaza gutabwa muri iyo komine byaranavuzwe ko bashobora kuba arabari mu minwe y'inyamiramabi ivyabeshujwe n'umuvugizi w'igipolisi c'igihugu Pierre Nkurikiye mu ntambara z'abirindura mu ntara c'ibitoke hagati y'abasirikare ba leta nabo byavuzwe ko bari bateye bava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kumegenekerezo ya 10/11 ukwezi kw'indwi hafuye abagwanyi 23 nk'uko amakuru dukesha umuhariteka mu ntara y'ibitoka bivuga kuri abo hiyongera ko abanyagihugu babiri bishwe n'abantu batazwi muri komine Buganda mu kwezi kwa gatandatu abagwanyi 188 barafashwe barafungwa kuko Augustin Ndereyimana ahagarariye umuhariteka bivuga kuri abo hiyongera ko 46 bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bagiye barafatwa mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke bagezwa ko bashigikiye imigumuko abantu 200 bagwiriyemwo abigisha barahunze mu makomine ya Buganda na Rugombo bahungira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Bubanza abantu 10 nibo bishwe mu muhari iteka bamenyesha ko benshi muri abo bo babazize imvo za politike abayifineri 6 barafunzwe bagirizwa imigumuko abandi bantu 8 nabo bafungwa bagirizwa ko bakorana n'abantu banyuruza abantu kugira babatangisha amafaranga imbere y'uko babarekura muri komine Gihanga ho nyene hanyurujwe abantu 20 umwe niwe atararekurwa gushika ubu mu ntara ya Kayanza kiretse igitero cy'abitwaje ibigwanisho cyabaye muri komine Kabarore umutekano wabaye mwiza abajejwe intwaro muri iyo ntara eka n'umuhari iteka bavuga ko mu mezi abiri aheze hatoye ibiziga 6 by'abantu bitamenyekanye bo babiciwe ahandi bakaza gutabwa muri iyo ntara ubwicanyi buri ko buraba mu Burundi burateye ubwoba nk'uko bivugwa na bamwe mu banyamashengero aruna nkundo wiga wo mu idini rya Isilamu asaba ko ubwo bwicanyi bwohagarara
twebwe mu idini rya Isilamu Imana iratubwira iti uwo wese yubahuka kwica ubuzima bw'umuntu umwe aharugwa nk'uko yishe isi yose ko abo bantu turiko turabona ibiziga tarabafuye no gwabavuga ngo batwone ngo karago na kamara maza byerekana yuko ubuntu ngaha iwacu no kuri bwamaze gutituka birumvikana re yuko ibiriko bira mu Burundi twe bituma turasenga kugira ngo turabiko byohera ariko kandi dusabe n'abarongoye iki gihugu bashime ingufu zikwiye kugira ngo amahoro n'umutekano cyogaruka mu Burundi
abanyipolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nabo basaba ko bavuba ibiganiro vyugururiwe bose kugira hatorerwe umuti icatunye icuka ca politike mu Burundi gitose kara mu ntara z'uburengero bw'igihugu Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.